Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse ncuti bakunze muzindukanye natwe kuri micro muri kumena jewe Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru twafitiye muri kano gatondo tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Takize mwaramutse Diane turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika Guinea Equatorial ejo ku munsi w'Imana yarakoze amatora aho President Teodoro Biangwema Mbasogo ahabwa amahirwe menshi yo gutsindira manda ya gatandatu. Obiangwema w'imyaka 80 ari ku butegetsi mu kiringo kirenga imyaka irenga 43 niwe mutegetsi amaze ku butegetsi imyaka myinshi kiretse intwaro za cami. Ubu uwo bahanganya aboneka ko afise igihagararo ni Andres Esono Ondo w'imyaka 61 wo mu mugambwe Convergence pour la Démocratie Sociale. Ondo yavuze ko afise ubwoba ko ashobora kuba kwiba amajwi muri aya matora y'umukuru w'igihugu ay'abasenateri n'abashingamateka. Umukandida gira gatatu mu bazohiganwa ni Buenaventura Monsu Asumu wo mu runani rw'imigambwe gwiswe Le Parti de la Coalition de la Démocratie Sociale akaba yahoze ari umugambwe wa Obiangwema uri ku butegetsi. Muri Afrika kandi muri Nigeria abantu bitwaje inkoho zikoma komeye baragavye igitero ku kambi y'abasirikare hamwe no kugisagara kiri mu buraruko bushira ubusiruko bwa Nigeria bica abasirikare 9 abapolisi 2 hamwe n'abasivile. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu baba muri utwo turere avuga ko abo bagizi ba nabi baje bari mu makamyo kandi bagakekwa kuba abo mu muhari w'iterabwoba ukorera mu karere ka Afrika y'uburengero. Bavuze ko bateye igisagara cha Malamu Fatori muri komine ya Abadam ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu ushiru wa gatandatu w'indwi irangiye. Amasoko ava mu bajejwe umutekano yavuze ejo ku munsi w'Imana ko abasirikare 9 n'abapolisi 2 bahasize ubuzima muri ico gitero kuri iyo kambi ya gisirikare. Malam Fatori ni igisagara kiri ku birometero 200 uva i Maiduguri ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ico gisagara carigeze gufatwa na Boko Haram mu 2014 mu nyuma igisirikare kicongera kira kigarura mu 2015.
Washington ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Leta Zunze za Amerika umugabo w'imyaka 22 yararashe arica abantu 5 akomeretsa abandi 25 aho bari mu nzu y'ubutambiro ikunze guhurumbirwa n'abakundana bahuje ibitsina mu gisagara cha Colorado Springs ni muri leta ya Colorado mu burengero bwa Amerika. Umukuru w'igipolisi muri ico gisagara Adrian Vasquez yavuze ko ubwo bubisha bwabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uyu w'Imana urangiye kandi ko hatowe inkoho 2 muri ico kibanza. Abakora amatohoza bavuze ko bakiriko bararondera imvo yatumye ico gitero kiba ariko umushikiriza manza mukuru wa komine El Paso ico gisagara kirimwo Michael Allen yavuze ko abategetsi bakiraba nimba ico cyaha cyo kurikiranwa nk'ico urwanko rw'inzigo yakazikira. Igipolisi cyavuze ko uwo yarashe yitwa Anderson Lee Aldrich kandi ari mu minwe y'igipolisi akaba ariko aravugwa ibikomere kuko nawe yarashwe n'igipolisi. President Joe Biden yavuze ko abakundana bahuje ibitsina hano muri Amerika bamaze imyaka banywa urwanko rw'inzigo yakazikira. Mu karere ku Burusiya na Ukraine ibisasu biturika byarumvikanye muri ako karere ka Ukraine gakikuje ihinguriro ry'umuyaga nkuba uva mu bumara bwa nikleyere ni mu ntara ya Zaporizhia kumusi wagatandatu mugatondo. Umukuru w'ikigo cha onikijejo kugenzura iby'amasoko ntanganguvu ya nikreyere yasabye ko ukugwana hagati y'Uburusiya na Ukraine muri iyo ntara ari ukwanjanjwa ku buzima bw'amasinzi y'abanyagihugu. Rafael Mariano Grossi, umuyobozi mukuru w'ico kigo cha oni, yavuze ko uwo wese ari nyuma y'ibyo bisasu akwiye kubihagarika ubwo nyene. Yavuze kandi ko bariko barakina n'umucanwa.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Na mu karere ka Buraya, ibihugu bikize kuruta ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi G7 byavuze ejo ku munsi w'Imana ko akanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gakwiye guhaguruka kagafata ingingo ruhasha kuri Korea ya Ruguru. Abashikiranganji b'imigenderanire n'ayandi makungu b'ibyo bihugu babivuze inyuma yaho ico gihugu kirungikiye mu kirere ku munsi wa gatanu mu misiri genda ikirere kirekire yo mu bwoko bwa balistike. Akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano karakorana kuri uyu wa mbere kugira bige kuri ico kibazo cyo gusotorana cha Korea ya Ruguru. Uyu mubonano wasabwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Korea ya Ruguru yaragerageje ku munsi wa gatanu iyo misire ishobora gushika no ku butaka bwa Amerika inyuma yo kugabisha Leta z'Ubumwe za Amerika ko Korea ya Ruguru ishobora gutanga inyishu ya gisirikare kubera Amerika ifise inteko muri ako karere.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabwejeje kudushikiriza haya nayandi. Nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tutibakunzi bacu nongere ndabashimire ko mbandanya kumva ijwi rya Amerika isamiranira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Uriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru. Mu gihugu cy'u Burundi havugwa ukutumvikana hagati y'umukuru w'inamashingamateka n'umuhuza w'Abarundi Daniel Gerard Ndabirabe yagiriza Edouard Uwimana kuba yaranse kuja mu nama nshingamateka gutanga icegeranyo c'ibyo yakoze.
Imbere yo ku icumi yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kuba presenta raporo ko ku icumi kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko.
Uyu ni Daniel Gerard Ndabirabe atwara inama nshingamateka y'u Burundi. Umuhuza w'Abarundi Edouard Uwimana we asigura ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ritamutegeka na gato gutonda imbere y'abashingamateka. Ibyo ni ino nkuru ni mu kanya isase. Muri ano makuru turaza no kubabwira iby'inkino z'igikombe cy'isi umupira w'amaguru zibandanya kubera mu gihugu cya Qatar. Musambikanze. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Mu gihugu cy'u Burundi mukuru n'amashingamateka yagiriza umuhuza w'Abarundi ariko arasozera amabanga y'iwe Edouard Uwimana kuba yaranse kuja mu n'amashingamateka gutanga icegeranyo ca nyuma co gusozera imirimo yiwe. Daniel Gerard Ndabirabe abifata nk'agasuzuguro. Edouard Uwimana we agaca asigura ko ibwirizwa nshingiro ritamutegeka na gato gutonda imbere y'abashingamateka ahubwo rimusaba kurungika rapport ibiro vy'urwo rwego gusa. Reka ibindi kuno nkuru tubaze mugenzi wacu Eloge Wilikaneza.
Daniel Gerard Ndabirabe yaramutse inama nshingamateka y'u Burundi yashimye kubwira ibyo byagirije n'imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere uje mu mabanga y'umuhuza w'Abarundi. Hari kuri uyu wa gatanu umunsi umwe harahemejwe umuhuza w'Abarundi mushasha. Yavuze ko Edouard Nduwimana yaciye kubiri n'urutonde ruhasanzwe yanka kuja kwereka abashingamateka icegeranyo cya nyuma. Ndabirabe yabishikirije asa n'uwitanga abashingamateka ababwira kutamubaza cyabiteye.
Nimutse havemo bimbatse Njyewe ndababwira ikintu kimwe ko mwavuye mu kibazo. Nimuze mu kibazo. Murabona itariki tugezemo. Mwongo Usman yarahasanzwe. Nkuko biba bisanzwe bikorwa, murabona ko ataje gupresenta raporo yiyo. Kandi ibihe byarahise. Nashobora kongera kuza kupresenta iyi raporo. Ubundi ateza kuza hano agadupresenta raporo. Ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamenyesheje umuntu amutuma ko abishobora kuzomugora kudaza kuduha raporo ariko imbere yo ku 10 yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kuba presenta raporo ko ku 10 kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko
umukuru w'inama nshinga amateka afata inyifato y'umuhuza w'abarundi arangije ikiringo nk'agasuzuguro
sinzi byamugoye ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasorti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru mugabo hano twebwe twadukiye kwa du presenta yaraje rimwe upresenta rapport rimwe c'était un rapport d'étape à un moment donné none ubu nayo kimunaniye niki ngibyo rero nimuze mumbaza ati none ko tutamubonye tutamubonye aza kuduha raporo ya nyuma eka
abamenyesha makuru Daniel Gerard ndabira bavuga Edouard Nduwimana yabakoranije kwa 15 ku kwezi ku mugwa mukuru butunze Bujumbura abereka bimwe mu byaranguye nabo bakoranye muri imyaka 6 heze
ubwo muhuza witumuye nabene kimugu bo mu gihugu cyose mu 39 9933 ari mu madosiye 1908 1908 muri ayo madosiye amadosiye 1986 twasanze ashobora kwakirwa amadosiye 5992 ntiyakiriwe kubera ingo twabaga gusigurira abene gihugu ubu rero muri kino gihe amadosiye 1988 niyo ariko arigwa
Bamwe mu bitwe urwego rw'umuhuza bararugaya aba nabo mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushe burengera
katwebwe twabuze abacu ku 65 ntacyo turabona umuhuza atumari kuko n'ibyacu biri cyari mu kinyago ugiye kubaza bakwita umumenja ngo gicyo uvuze cyose ngo nibwo nibwa bwo kurumba nta ndijambo dufite twebwe nk'ubugiye ndiko ndarabapare yiwanje nta na kimwe yigeze amarira kuko ibyanje byose ibyo yari kundonda ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiye ko rero apare yabandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza bo imunze go za leta saba mugabo mu bene gihugu nawe ndabona avuga ati kigenda gihabwe n'umuhuza
cyo umuhuza nta cyangwa cumva ko bamushiraho twumva kumenga arafisi cyazofasha mu gihugu nk'amatata ari karaba nk'izi nzego za nk'aye abantu barenganya ku matongo leta barenganya cyangwa abanyagutwabo nico narinze ko bamushiriye ariko ntacu mbona kitambuka ntacu mva vuga yo kwerekana neza ico bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushizeho hari muhuza akerekana ubuhuza bahuza bari bo nk'amatata ari mu gihugu nimesha hamase n'amatata ariho mu ngi wacu mu mazoni mu muravye mu bushoho ibarajyaraguye abantu bararengana utacamira
Kuruga gwe rwa Twitter Edouard Nduwimana yanditse ku munsi wa gatanu ko atigeze amenyeshwa na rimwe ko hari hatekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshinga amateka ugutanga cyangwa kwerekana raporo yongera ko kwatangiye ingo cyangwa itegeko na rimwe bimusaba kwerekana icyegeranyo cyo guheza manda yabyanditse yishura ibiro by'inama nshinga amateka zari zabishize kuri urwo rubuga nyene yagereranije ibyavuzwe n'amakuru y'ubwangushi abagabo babiri Daniel Gerard Ndabirabe na Edouard Nduwimana baturuka mu ntara imwe ya Kayanza mu buraruko bakonga bakaba abanywanyi ba CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi ikindi bahuriye ko n'ukutihanganira batavuganwe n'ubutegetsi naho uwa mbere ari umuhutu yahoze ari intwazangabo muri CNDD-FDD ukiri umuhari w'inyeshamba wa kabiri nawe akaba umututsi w'umusivile yize amategeko ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 ku kwezi hatowe umuhuza w'abarundi mushasha Aime Laurentine Kanyana yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane abaye umukenyezi wa mbere ajejwe ayo mabanga Eroje Urikaneza Ijwi rya Amerika
Ero juri kaneza urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda abanyagihugu babakuru biberuhuza u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda basaba kugururirwa inzira zindi zitari izo guca kuri douane Asumta Kaboyi umenyesha makuru wacu ikigali mu Rwanda adufitiye inkuru irambuye
Hajya gushira ibyumweru hafi bitatu imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi funguye nyamara abaturage bayegereye mu karere ka Bugesera baravuga ko bataratangira kuyifashisha mu buhahirane ikibazo nyamukuru abo baturage bagaragaza n'amafaranga yo kwipimisha COVID-19 bakwa ku mupaka benshi bumvikanisha ko muri iki gihe batabasha kuyabona ijuru rya Amerika ryasuye isoko rya Kamabuye hari kuwa kane w'icyumweru gishize ni mu murenge wa Kamabuye mbere yuko imipaka ifungwa mu mwaka wa 2015 abaturage babwiye rya Amerika ko iri soko ryaremwaga n'abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda
ntago baraza pe ntago barabakingura ngo abantu bari guca kuri douane bari bakaherekana ibyangombwa reka mu maze ntago byemewe cyane niho byatubera byiza barekuye hose no mu maze bagacamo nta nubwo ahubwo turana babona ariko aho ntangiriye nta barundi bari bwaze muri rino soko
Iyo ukomeje kuganira nabo baturage nibwo usobanukirwa neza impamvu batishimira kunyura kuri douane kandi inzira zarabaye nyabagendwa
kubera inzara n'amapfa nta bucuruzi buhari uko mwatworoheza tukajyatubona tujeto tukajya nk'iburundi tugahahirana nkuko twaje tugahahirana hariyo bashiki bacu hariyo bishwa bacu urumva
andi barafunguye ntimujya se
ukajya se gute wabona amadorari 15 ninzara ko kwambuka dutanga amadorari 15 ahuye n'ibihumbi 16 na 800 y'amarundi y'amanyarwanda kure kugira ngo yabone n'irizuba n'ishyigishira ubona hangaha ntabwo yapfa kuboneka
ibyatworohera n'ibyo guca mu mazi hano
ntabwo turajya guhahirana hanze y'igihugu ntabwo turabasha kugirayo imbere y'igihe nyine bitaragenda kuba tarafunga amahera asanzwe habaga ari hafi na hafi utarinze kujya kuzenguruka ku mupaka kayira kari aho ngaho umuntu agenza n'amaguru tukarema isoko ryo hakurya tukagaruka ari amahoro baratinya nabo ntibaraza
uyu murenge wa Kamabuye ukora ku makomine 3 y'u Burundi ayo ni Busoni Kirundo na Bugabira kugeza ubwo nari ndi muri iryo soko nifashishije umuyobozi waryo nta murundi numwe nabashije kubona warireme umuyobozi w'umurenge wa Kamabuye rwa Buhiri Jean Christophe avuga ko kugeza ubu baturage bataratangira kongera gusurana ndetse no guhahirana
ninzitize kujya ku mupaka 16 urirebye rero benshi barindiriye ko ibi byambo nabyo by'amaguru babifungura cyane unasanga hari n'imiryango yabo irashakanye ugasanga umuntu avuga ati umuntu ndi harandajya yo gute biragenda gute ko ari hafi yareba kuva hano gera kuri duane kandi ujya gusura ari ku metero 100 kabica barindiriye ko bibaza ibyambo nabyo byazakora
nubwo hari abaturage batarabasha gukoresha imipaka yafunguwe kubera ikiguzi bako cyo kwipimisha COVID-19 hari abandi twasanze ku mupaka bo berekeza i Burundi cyangwa baza mu Rwanda umwe wavuganye n'ijwi rya Amerika warugiye i Burundi avuye mu Rwanda gusa ntiyifuje ko dutangaza amazina ye nawe yagaragaje ko abangamiwe n'amadorari 15 yatswe ku Rwanda rw'i Burundi ngo abashe kwipimisha COVID-19 ku ruhande rw'u Rwanda bo basabwa amafaranga 5,000 no kuvuga amadorari hafi 5 y'ikiguzi cyo kwipimisha COVID-19 mu cyumweru cyashize baguveneri b'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice bahuriye na guveneri w'intara ya Kirundo basuzuma imibanire y'abaturage b'ibihugu byombi iki kibazo kiri mu byagaragajwe nk'ibibangamiye abanyarwanda n'abarundi baturi imipaka yombi guveneri w'intara ya Kirundo Hatungi Imana Albert yari yavuze ko nta bushobozi bafite bwo kugifataho icyemezo avuga ko bazakora ubuvugizi ku nzego bireba bikabasha gukemuka mu bindi bemeye gukoraho ubuvugizi harimo kuba abaturage bakongera gukoresha ibyambu bitandukanye bakoreshaga bambuka bakoresheje jeto aho gukoresha imipaka minini gusa iki kibazo cy'amafaranga asabwa mu kwipimisha COVID-19 kiranavugwa no ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi Kanyaru kuko naho amadorari 15 naho abaturage bagaragaza ko bibagoye Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi urakoze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuzima bubandanya kugorana kwa rimyo mu ikambi ya Murongwe iri mu buseruko bitewe nuko kuva mu kwezi kw'icenda gushika no munsi atamvura iragwa mu mirima yabo menyesha makuru wacu Vedaste Ngabo atrambura ino nkuru
Aba bahinzi bayinga kaseke mbreadra Karongwe na Katanga bavuga iko imwe mu mirima yabo y'ibigori ibishimbo amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva ikigembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa
kubera izuba ryabayenda serikaka cyane imirima yose yononekaye nta kintu na kimwe tugikora hamwe rero n'ubuvyo izuba ryabandanye tubona ko dushaka gufira mu bana kwe
Michel Kabongobongo Numwizi yo mu kambi ya Mulongo yarafite umurima yitwa Kaseke avuga yuko nyuma yaho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko
ciro byaraduze bivuye ku uragimvura kubera twengaho mu Mulongo wacu ubufu twahora tubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko no munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana 6 igozi cy'ibiharage tukaba twahora tukigura igihumbi n'amajana 2-3 ubu nawe kikaba kigeze ku mafaranga 2,500 umuceri twahora tugura amafaranga 1,500 ariko ubu tukaba tugura 2,500 turabona ko hari ibibazo ni ibibazo no kuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri saison A mugabo gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituko
aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'izara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni
iyo mfashanya haseri iza ikebye iji tebye rero tuca mu gihe tuba twaratebye twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura cyaguye tuca tukoresha kuza turaje amadeni hari igihe ugenda nko ku mukongomani afise amafaranga akakugurana ugacugenda ugacucumwungukira nimba guha ibihumbi 10 cumuha 15 aya mafaranga rero niyo ucuzura ahereza abana kugira ngo bajye
Nahimana Matias numwe mu bahinzi b'intangarugero muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye
nk'akaroroje nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twarimye byose twarahombye turahombye bikomeye nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaha kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku 200 hama ikare zitandatu urumva ni 120 tukasha tuyirimisha ku 225 ikare zitandatu urumva ni 105 no kuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori biharage byarumye byose byumiye rimwe
gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi babo bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'inga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya Lusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Uvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe Veda Sengabu ijwi rya Amerika Uvira
Jeje Amerika umwanya no w'imikino na sport turahera ku nkino z'igikombe cy'isi mu mpira w'amaguru zatanguye ejo kwa Mungu muri Qatar umukino wa mbere w'irushanwa waheze ekipe ya Equateur itsinze ya Qatar ibitsindo bibiri ku busa ibitsindo vya Equateur vyinjijwe na Ener Valencia uno musi kwa mbere bitekanije ko Ubwongereza buza gukina na Iran Senegal igakina na Holland Amerika nayo ikaza gukina na Pays de Galles mu bategetsi bitabiri birori vyugurura izo nkino ejo kwa Mungu harimo umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres president Rwanda Paul Kagame wa Algérie Abdelmadjid Tebboune wa Misri Abdel Fattah El Sisi wa Senegal Macky Sall no wa Palestina Mohamed Abbas ni bwa mbere inkino z'igikombe cy'isi mu mpira w'amaguru zibereye mu gihugu kigwiriyemo abayisilamu umurwi w'intagondwa zitiriye idini rya Kiisilamu mu itangazo wasohoye Wanebaguye Qatar yakiriye iyo mikino uvuga ko iyo mikino yitabiriwe nabo uwo murwi wavuze bahuza ibitsina babisangiye abaryi biturire n'abatemera imana aha tukibutsa ko imikino yatanguye ejo kwa Mungu izoherigenekerezo rya 18 ukwezi kwa 12 Deka duce tubandaniriza muri Afrika y'Epfo aho mu rugwi urunani uri mu gisagara cha Johannesburg aho giye majonjora ya nyuma yo kurondera tike yo kwitabira inkino za Africa Basketball League mu rugwi urunani bamenyesha ko intumbero yabo ari ugukina inkino za nyuma za BAL mugenzi wacu Desire Hatungimana atugire ku muriri w'ino nkuru
ku munsi wejo umugwi urunani uzaba winjiye mu nkino za majonjora ya nyuma yo kurondera itike azogeza umugwi mu nkino za nyuma zizobera muri Bekare ni Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu mwakuza Aaron Kagabo ikegera cy'umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko abakinnyi bifashe neza amenyesha ko n'imimenyerezo bateguye kugira abakinnyi bashasha baje gufasha uwo mugwi ariwo Adonis Fila na Rivera Parker igenda neza cyane
mugumeze neza abakinnyi bameze neza nta numwe ntiho mutwe abakinnyi bose bari ngaha barakwiye kugira ngo bashobore gukina izo nkino imimenyerezo uyu n'umunsi wa kabiri tumaze kugira imimenyerezo umwe n'umukanya tugiye kugira wa kabiri kugira ngo kwa kabiri tuze dutangure inkino tumeze neza twiteguye neza abashasha tumaze kubamenyesha ingene umugwi umeze ejo twateguye kugira ngo dushobore kwitegurana
umumenyereza amenyesha ko intumbera gukina inkino za nyuma za BAL
intumbera y'umugwi nuko mu mugwi turimo two abambere hanyuma tukashika mu gice cya nyuma Johannesburg kugira ngo tube kugenda mu finali Kigali intumbero nyamukuru nuko urunani kwashobora kwikalifia niyo numbero nyamukuru dufise kandi dushoboze n'Imana birashoboka tubiza kwizokoko.
Mu mupira w'amaguru naho mu gisata cy'abigeme muri kino gihe ihiganwa ryatanguye Eje Nikabura rongo igisata cy'umupira w'amaguru mushira mu mupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko ashimishwa n'urwego bageze ko amenyesha ko bagiye kubandanya bita icyo gisata kugira buri mwaka gitera intambwe kije imbere.
Umupira w'amaguru w'abigeme hatabonese development nacyo mushikako. Rero ikintu gikuru turi kumanira na chef de département ya football féminin tugiye gutegura urugendo gushika mu ntara kugira dutangure kurondera abigeme bacu bakira mu ntara kugira dushobore kubegeranya n'amazina yabo ice nk'irya ejo dushobore kumenya ingene dukurikira amatara yabo ingene bakoratera imbere kugira ice nk'irya ejo tuzoronka abigeme bashobora kuja mu mugiserikira gihugu y'idiseti event amwe na event kwa kuko murazi yuko development ihera hasi.
Kundwa igiri ya 13 naye mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Flambeau du Centre yatsinze Olympic Star igitsinda kimwe ku busa. Message Ngozi yatsinze Musonga ati ibitsindo bine kuri kimwe umamuru na Egrenoir zatandukanye zinganya igitsindo kimwe ku kindi nako vyagenze hagati ya Burundi Sport Dynamique na Magala Young Boys. Vitaro yatsinze Atletico Niol ibitsindo bibiri ku busa. Kanza United yatsinze Interstar ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo Buja City itsinda Top Junior igitsindo kimwe ku busa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari gucukurirwa mu ngata na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira ayavugwa mu gisata cha sport mu Rwanda aribanda cyane ku mikino ibiri ya gicuti ekipe y'igihugu y'u Rwanda yagiranye na ekipe y'igihugu muri Sudani.
Mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu ikipe y'igihugu y'u Rwanda yahuye n'ikipe y'igihugu ya Sudani mu mukino wa kabiri wa gicuti wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Uyu mukino warangiye Amavubi y'u Rwanda atsinze Sudani igitego kimwe ku busa. Iki gitego cyatsinzwe na Gerard Gohu mu gice cya mbere cy'umukino. Uyu mukino wa gicuti warangiye mu mvururu zikomeye kuko hadutse imirwano hagati y'abakinnyi b'u Rwanda n'abasudani. Izi mvururu zasembuwe n'umukinnyi w'Amavubi Muhajiri Hakizimana. Kwa kane w'icyumweru gishize nabwo u Rwanda na Sudani bari bahuriye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo umukino urangira amakipe ubusa ku busa. Tukiri umupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa cumi. Kwa gatanu ikipe ya Gorilla FC yatsinze Bugesera FC ibitego bibiri ku busa. Rutsiro FC inganya na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe. Ejo ku cyumweru Rayon Sport yanganyije na Mukura Victory Sport ibitego bibiri kuri bibiri. Marine FC yatsinze Tensel FC ibitego bitatu ku busa. Naho Police FC itsinda Espoir FC igitego kimwe ku busa. Imikino itatu isigaye y'uyu munsi wa cumi wa shampiyona irakinwa uyu munsi kuwa mbere izakomeza ejo kwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu. Ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 20 mu mikino 9 naho ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Marine FC ifite amanota 5 kuri 30. Tunyarukire muri tennis aho mu cyumweru gishize habaye igikorwa cyo gutoranya abana bakiri bato bafite impano muri uwo mukino. Iyi gahunda yateguwe n'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda ku bufatanye na Komite National Olympique y'u Rwanda. Fidel Kajugiro Sebarinda ushinzwe iterambere rya sport muri Komite National Olympique y'u Rwanda arasobanura uko iki gikorwa cyari giteye.
Navuga ko ari igikorwa gisobanuye byinshi kuko nkuko mubizi kugira ngo umukinnyi wese ashobore kujya mu irushanwa iri agomba gutegurwa. Komite Olympique rero tubifashijwemo na Solidarité Olympique hari gahunda ibamo yo gukurikirana abana bakiri bato bafite impano bagategurirwa imikino Olympique y'abakiri bato. Iyi gahunda rero ikaba ireba by'umwihariko abakiri bato bategurirwa imikino Olympique yo mu mwaka 2026 izabera i Dakar muri Senegal.
Kajugiro Sebarinda arakomeza atubwira niba iyi gahunda yaratunganya nk'uko byari byitezwe.
Ntabwo navuga ko cyagenze uko twabyifuje 100%, ariko navuga ko 99% cyagenze neza kandi kiracyanakomeza. Ni gahunda batari basanzwe bamenyereye ku buryo hari utuntu tutagiye tunoga neza, ariko twizera ko mu byiciro bizakurikiraho bizagenda neza. Icy'ingenzi ni uko icy'ingenzi cyumvikanye.
Mu mukino w'intoki wa basketball andi makipe atatu azakina irushanwa rya Basketball Africa League amaze kumenyekana. Mu makipe umunani yahuriye Abidjan muri Cote d'Ivoire mu cyumweru gishize, Abidjan Basketball Club yo muri Cote d'Ivoire, Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea na Stade Malien yo muri Mali nizo zabonye itike yo kwiyongera ku makipe atandatu yari yarahawe uburenganzira bwo kuzakina irushanwa rya Bar atagombye kunyura mu majonjora. Muri iki cyumweru twatangiye andi makipe umunani azahurira mu mujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo kugira ngo haboneke andi makipe atatu azazamuka agasanga yandi 9 yamaze kubona itike yose hamwe akazaba yuzuye 12 ari nayo azaseruka mu rugamba rwa Basketball Africa League. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Akaba nunga duce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose mitegurwa ryabyo kuri mikoma y'ikomera Jo Diane ninahazwe yakoze Venus Nshimimana yigeranije amajwi yacu ahanje turaza kongera igihe cy'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu kiganiro mwisanga.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.